tubashimire ko muzindutse murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93.3 i Karongi. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88.9 i Kisoro. Ikaze makuru muri kino gitondo mwateguriwe mu kamugiye gushikirizwa na Diane Nininahazwe. Mu Burundi amwe mashirahamwe y'abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa muri ico gihugu bamaze gutera mu byo kwiteza imbere bice muhinga bwa none naho hakira intambwe yo gutera.
Ubwo buhinga abakenyezi n'abigeme barabutinya cyane biraruhisha.
Aba ni bamwe mu ndongozi z'abakenyezi bo mu gihugu cy'u Burundi. Aha muri Amerika igipolisi kijeje kugenzura imipaka n'abinjira ku butaka bwa Amerika. IC cyatangaje ko cataye muri yompi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe azi ku izina rya Prince Kid, kivuga ko arondezwa kwera ivyaha byo gufata ku nguvu yagirizwa. Turabigaruka ko handi hato muri ryanino ku isi abamaze kurwa mu mvururu zo muri Syria zadutse ku wa kane w'indwiheze barenze igihumbi. Turabafitiye n'amakuru y'imikino na sport agezweho mu Burundi no mu Rwanda. Musangwe ikaze. Amakuru y'igihugu ku isi tuyahere mu y'umutekano muri Syria. Amaze kurwa mu gushamirana kwadutse mu ndwiheze hagati y'abajeje umutekano muri ico gihugu n'abayoboke ba President Bashar al-Assad. Yavuye ku butegetsi biciye muri coup d'etat barenze igihumbi. N'ubwa mbere imishamirano muri Syria ihitanye abantu bangana gutyo mu kiringo c'imisi mike. Muri no myaka 14 iheze Syria iri mu mudugararo. Abaranira agateka kazi na muntu muri ico gihugu bavuga ko aba igihumbi barimo abasivili amajana 745 bagandagujwe amasasu y'abarashe n'ibigira nkana kandi babegereye. Barimo kandi abajeje gucungera umutekano w'ico gihugu 125, abandi 148 nabitwaje ibirwanisho bashigikiye Bashar al-Assad yavanywe ku butegetsi mu mpera z'umwaka uheze. Hambavu y'ibisasu vyumvikanye ejo mu mihinga itandukanye ya Syria, ibisagara birimo icitwa Latakia kiza mu komeye muri ico gihugu kuva ejo kwa mungu n'amazi n'amatara bifise kubera izo mvururu. Abanyagihugu ba mu gisagara citwa Banias nabo kiri mu caguyemo abantu benshi babwitorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP kwa mabarabara yari yuzuye ibiziga. Abandi nabo mubishwe babataye ku nsenge z'amazu, abandi babata mu mihana yabo atakubashingura. Ali Sheha w'imyaka 57 ati ababanyi banje bagera kuri 20 baragandagu kumwe nabo dukorana. Bamwe mu bonzi bitwe mu maduka bakoreramo ubudandaji, abandi bagandagurirwa mu mihana yabo. Ivyo umutekano tubandaniriza ha muri Amerika aho rwego rujeje gucungira umutekano w'abategetsi batandukanye barimo president kwarahe rutangaje ko gwarashe umuntu rukeka ko ari cihebe. Uwo mugabo uyo bakomoka muri leta ya Indiana yarasiwe mu icungararo y'ingoro ya president America White House mu cagu cagu gejo kwa mungu inyuma yo guhangana n'abajeje umutekano. Itangazo ry'urwego rucungira umutekano w'abategetsi ba Amerika rivuga ko igipolisi gikora icungararo ya White House cabwiye abagize urwo rwego ko kibonye umuntu asa n'icihebe. Abagize urwo rwego bariko begereza ahari umuduga wiwe. Uwo mugabo yaciye asohora ikirwanisho yari yitwaje atangura kurasa, nabo baramusubiza ariko kumukomeretsa. Uwo mugabo atatangaje imyidondoro yiwe canke imyaka yaciye ajanwa mu bitaro. Urwego rucungera abategetsi ba Amerika rwavuze ko batazi uko amerewe. Uretse we yakomeretse na wundi yahakomerekeye igihe kurasana kwaba mu cagu cagu bwo kwa mungu. President wa Amerika Donald Trump siho yarari yari muri leta ya Florida. Inzego zijeje umutekano zikaba zatangaje ko zibandanya gukora amatohoza ajanye n'ivyabaye. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi turagaruka hanyene muri Amerika aho umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yari yashitse i Jeddah muri Arabia Saudite agiye mu biganiro vyo kuraba ingene intambara y'Uburusiya na Ukraine yohera ubushikiranganje bw'imigenderanire ya Amerika n'andi makungu buvuga ko kuwa gatanu w'indwi iheze Rubio yakoranye ikiganiro cyo kuri telefone na mugenzi we wo muri Ukraine Andriy Sybiha amubwira ko Perezida Donald Trump yifuza ko intambara iri hagati ya Ukraine n'Uburusiya ihera kandi vyihuse. Muri ico kiganiro Rubio yamubwiye ko impande zose zibwirizwa gufata ingingo zituma haboneka amahoro arama. Umushikiranganje ajeje imigenderanire ya Amerika muri Arabia Saudite yajanye n'umuhanuzi mukuru mu vy'umutekano wa Amerika Mike Waltz hamwe na Steve Witkoff intumwa idasanzwe ya Perezida Donald Trump ku bibazo ca Ukraine n'Uburusiya. Witkoff yabwiye amenyeshamakuru ko uru rugendo rugamije ahanini gushiraho ikirangamisi c'intambwe zoshikana ku masezerano y'amahoro n'izoshikana ku gahengwe k'intambara. President wa Ukraine Volodymyr Zelensky n'abategetsi batandukanye b'ico gihugu nabo baza gushika muri Arabia Saudite uno munsi ku wa mbere. Abategetsi baherekeje Zelensky barimwo Andriy Yermak ajeje ibikorwa vyose mu biro vyiwe umushikiranganje wo kwivuna abansi Rustem Umerov n'umukuru w'ibiro vya gisirikare Pavlo Palisa. Inyuma y'urugendo rwa Zelensky abategetsi bamuherekeje bazoca baguma muri Arabia Saudite kugira ngo bakorane ibiganiro n'intumwa za Amerika zizoba ziri muri ico gihugu. Ibiganiro vya Amerika na Ukraine bigiye kuba inyuma y'indwi zitatu habaye vy'abategetsi ba Amerika n'Uburusiya nabo nyene bahuriye i Riyadh muri Arabia Saudite. Ukraine yavuze ko ifise ishaka ryo gukora ibiganiro vyubaka kandi yizeye ko bizohera hafashwe ingingo zifatika. Kuruga rwego ex-president ico gihugu Volodymyr Zelensky yanditse ko mu masogonda ya mbere y'intambara y'Uburusiya Ukraine yamye yipfuza amahoro. Yagize ati ingingo zifatika zo kuja ku meza y'ibiganiro zirahari ariko ahanini gikenewe ni kwihutisha ivyo biganiro. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kanya turaja mu karere k'ibiyaga binini ariko imbere yaho i Vatikano abaganga b'umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco bavuga ko yatoye mitende cyane. Itangazo barahe basohoye rivuga ko inyuma y'indwi zirenga zitatu amaze mu bitaro uwo mukambwe w'imyaka 88 yatoye mitende cyane ugereranije n'uko yari amaze iminsi ameze kandi imiti yamuguye neza. Bavuze ko yaraye asinziriye neza atamucano afise kandi amazi iminsi afise oxygen ikwiye mu maraso. Itangazo ryabo baganga rigira riti ibi bitwereka ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti tumuha. Basiguye ko naho bishimiye intambwe yateye bidasiguye ko atakibangamiwe. Kuva yinjiye ibitaro igenekerezo rya 14 z'ukwezi guheze kwa kabiri n'ubwa mbere abaganga biwe bavuze ko umubiri wiwe uriko wakira neza imiti. Umwungere wa Ekleziya Papa Francisco agwa ingwara y'umusonga ivanganye n'ubwandu bwonona ibihimba vya kirimwemu. Zimwe mu ngaruka z'iyo ngwara zirimo gukorora, kuribwa umubiri wose, kudahema neza no kudatondeka ivyumviro neza. Uburwayi afise buza bwunyurwa n'intege nke yarasanganywe mu mahaha yiwe kuko hari rimwe bamubaze akiri muto. Wa Mungu w'ejo wagize uwa kane adatanga umuhezagiro yahora atangira mu kibanza citiriwe Petero Mweranda iminsi yose saa sita z'umuhingamo. Ababijejo yamara barasomeye abakiriso ubutumwa yari kwivugira iyo ba atarakizwe n'amagara. Ijwi ry'Amerika aya makuru yose mujeje kumva n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini tuyafatira ha muri Amerika aho igipolisi kijejo kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo ICE mu mfunyapfunyo catangaje ko cataye muri yombi umunyarwanda Dieudonné Ishimwe batazira Prince Kid kivuga ko arondezwa kubera ivyaha byo gufata ku nguvu yagirizwa. ICE ivuga ko yafatiye Dieudonné Ishimwe w'imyaka 38 muri leta ya Texas iri mu manuko bwa Amerika igenekerezo rya gatatu z'uko ku kwezi kwa gatatu nyene. Itangazo gico gisata risigura ko Dieudonné Ishimwe yarondezwa kuko yatorotse ubutungane bw'u Rwanda. Ico gisata kivuga ko Ishimwe yatorotse kandi yari yararungikiwe umutahe wo kwitaba ubutungane bw'u Rwanda kubera icaha ico gisata gishira mu mugwi wo gufata ku nguvu. Josh Johnson atwara vyimfata kibanza igisata ca police ijeje kugenzura imipaka ya Amerika n'abinjira ku butaka bwayo muri Texas. Muri iryo tangazo yagize ati abanyamahanga bahunga ubutungane bw'ivyo bakoze bamenye ko tuzobafata, tuzokwama dukorana n'abajeje umutekano haba ku rwego rw'igihugu, amareta n'ibisagara kugira ngo dute muri yompi kandi twirukane ku butaka bwacu abashobora kubangamira umutekano w'igihugu cacu n'ikibano cacu. IC ivuga ko Ishimwe naho yinjiye ku butaka bwa Amerika biciye mu mategeko, hari amwe mu mategeko ya Amerika amwemerera kuhaguma yaho nyanze. Itangazo gico gipolisi risigura ko igisata c'inyamiramabi muri Amerika FBI mu mfunyafunyo cagize uruhara mu ihagarikwa ryiwe. Ku bw'itangazo rya IC, ubutungane bw'u Rwanda bwasohoye umutahe umurondeza no kumuhagarika itariki ya 29 z'ukwezi kwa 10 ko mu 2024. Inzego z'ico gipolisi zavuze ko mu kurindira ko arungikwa mu Rwanda azobaragumye mu minwe yacu. Dieudonné Ishimwe yamenyekanye cyane ku izina rya Prince Kid, yavuye mu Rwanda inyuma y'igihe yamaze apfunzwe kubera abakobwa bari bamwitwariye bamwagiriza ihohotera rishingiye ku gitsina yoba yarabakoreye yihetse inyuma y'amahiganwa ya Nyampinga w'u Rwanda. Yahoze ari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup, ikigo categura Miss Rwanda. Kuva yapfungwa ayo marushanwa yakurikiranwa n'abatari bake hirya no hino ku isi mu rwego rw'imyidagaduro ubutegetsi bw'u Rwanda bwaciye buyahagarika mu buryo bwise ubw'agategekanyo. Nchuti bakunzi bijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi murashobora kubikurikirana bice ku ruga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya.
Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu waishatu radio yacu voa.com ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize.
Muruga kwa WhatsApp y'ijwi rya Amerika usoma makuru gusa, nta bubasha ufise bwo kubona abarurimwo. Byumvikana ko ukurubamwo ataco vyica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe.
Ijwi rya Amerika ni radio yanyu,
turabizera nk'uko mutwizera. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Amakuru ya Africa tuyabandanirize ubu naho kuyavugwa ku Burundi. Amashyirahamwe atandukanye muri ico gihugu aharanira iterambere ry'abakenyezi arashima intambwe abakenyezi n'abakobwa bamaze gutera mu byo kwiteza imbere bice mu buhinga bwa none mu mihinga itandukanye y'u Burundi. Indongozi z'ayo mashyirahamwe naho biri uko zisanga impinga ikiri ndende kuko hari igice c'abigeme n'abapfasoni bafata imwe mu mirimo isaba ubuhinga bwa none nk'iyabega abagabo gusa. Inkuru bimenyesha makuru wacu Kigali mu Rwanda Thierry Ndayishimiye.
Abatandukanye bavuganye n'ijwi rya Amerika barimo bamwe mu bakenyezi n'abigeme bize ibyigwa by'ubuhinga bwa none mu gisata cya informatique bafashe ya mbere mu gushinga amashyirahamwe akora ibyo bize, bemeza ko imyuga yabo ibatunga kandi igateza imbere igihugu cyabo. Bimwe mu bikorwa nabo bakenyezi n'abakobwa bashinze amashyirahamwe akora iby'ubuhinga bwa none birimo ibijyanye no gutanga amatangazo hifashishijwe ubuhinga bwa none batiriwe barashika ku maradiyo dio ndetse no kuriha amafaranga bakoresheje ubuhinga. Aba barimo umukenyezi Joel Fidesi Gakuba icegera curongoresha mu Fiadi ishamwe ry'abakenyezi bizi by'ubuhinga.
Umukenyezi yinze byo bisata by'ubuhinga twarashaka kuja hamwe ndashindishira hamwe ry'abakenyezi ari yatanguwa sanga bitwa tuntu dushobora gufasha gusahiriza umuryango n'igihugu gasanga ho mu kibano babaye nabo nyine bari kubarafasha umwete no kumenya icyo umuntu aba akeneye gushikako kacari gusaba kwiyungunganya muri uwo mwanya umuntu aba afise.
Madamu Joelle asigura ko iby'ubuhinga bwa none bitaraba baminuje gusa, avuga ko mu ishyirahamwe bashinze abatagize amahirwe yo guheza amashuri baronse inyigisho z'ubuhinga bugezweho.
baturi mu bisata bitandukanye migambi cyane cyane usanga turiko turakora usanga ariyo cy'abandi bantu batashoboye guheza amashuri kugira tubigishe imyuga ishobora kubafasha mu kibano aho babaye kugira bashobore kuronka icyo bafashisha umuryango
Umwigeme Emekati yagira neza na wari muri iryo shyirahamwe ry'abakenyezi bize ubuhinga bwa none. Ibyo akora birimo kuriha amafaranga hakoresheje ubuhinga. Kuri mikro z'abakunzi bacu avuga ko bamaze gushika ku ntambwe ishimishije kuko banikorera imigambi hakoresheje imashini nyabwonko.
Dukora ama projet aho application tumaze gukora yitwa AMS Advertising Management System ni application ni logiciel application web
Emekatia avuga ko naho biruko akiraga haze mu bakenyezi nabigeme kuko batarajijuka neza mu kubyitabira akavuga ko hari abatiyumvira ko ari bikogwa by'abagabo
twasanze ubwo buhinga abakenyezi nabigeme barabutinya cyane mengo twabihebeye abagabo ngo biraruhisha mugabo twashatse kubereka ko bishoboka kandi tubahako kajye ko kubyinjiramo nabo batera imbere
twaganiriye kandi n'abakenyezi bamaze gusobanukirwa ko bashoboye bagashirwa mu bikorwa birimo kurangura amabanga y'igihugu bamwe muri abo batubwiye ko umukenyezi ashobora gukora ibyo bibaza ko atoshobora mu gihe bamushize mu mwanya w'ukwiriye naho ngo niyo bishitse hakagira hatitara ko n'umugabo byomushikira kuri mikro z'abakunzi b'ijwi ry'Amerika Emirase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi avuga ko uyu mukenyezi yajejwe amabanga aheza akayatunganya neza
abakenyezi bashoboye bariho kandi baci bavyerekana
ibyo biremezwa n'umwe mu bakenyezi bajejwe amabanga yo guhagararira abandi ahavuga ko umukenyezi ashobora gukora ibikorwa byinshi kandi mu gihe kimwe bityo n'ibindi bitamugora
mu yamisi yose abari karakora ibintu bitandukanye rero iyo uri ndongozi utsanga mu bintu ukora ku munsi utegezwa gukora ibikorwa bitandukanye rero iyo ushitse uri umukenyezi ubusanzwe uziko witunganya neza
ku wa gatandatu igenekerezo rya munani ku kwezi isi yose yarahimbaje umunsi muzamakungu hariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi agaruka kuri uyu munsi umukenyezi Emehase Bucumi arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi ahamagarira abagenzi we kwama bafasha uwo munsi nk'akajyokeza ko kwirimbura muntu mbere yo kugendera mu murongo umukenyezi wo muri kino gihe akwiye kwamagendera ko
umunsi mukuru wo kwirimbura beka umukenyezi apfuye hehe aho hambere zari bimeze gute mbega uyu munsi bimeze gute umukenyezi ageze he
ibirori byo guhimbaza umunsi wahariwe guteza imbere agateka k'umukenyezi mu Burundi byabereye mu ntara ya Bubanza byitabiriwe n'abategetsi batandukanye barimo Perezida Evariste Ndayishimiye umutambukanyi wiwe icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere n'abandi abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo zirimo n'igisirikare n'igipolisi bakoze defile berekana akanyamuneza bafise mu byo bakora mu ijambo umukuru w'igihugu c'u Burundi yashikirije yasabye buri wese gushigikira ibikorwa by'iterambere ry'umukenyezi
ni naco gituma ari ngombwa gushigikira imigambi y'abakenyezi na cane cane mu byo batishoboreye bonyene kugira ngo uruhara rwabo werekeza kumbona kazoza y'igihugu cacu wibonekeze gusumba nasabye abantu bose bafise ico bafasha mu iterambere ry'umukenyezi ngo bahaguruke bakore tubibone ndasaba abagabo bashyigikira abakenyezi babo mu bijyanye n'iterambere ntibababere intambamyi
umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umukenyezi mu Burundi wahimbajwe ku kivugo kigira kiti umukenyezi ni nkingi y'iterambere tumushigikire mu migambi igana ku mbona kazoza y'igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu Thierry Ndayishimiye Ijwi ry'Amerika Kigali
Ijuri Amerika ubonaho n'umwanya w'imikino na sport uhera mu Burundi ahiganwa ry'umukino wa basketball ry'abakobwa rizotangura mu mpera y'inondwi dutanguye rizokwitabirwa n'imirwi umunani abakinyi amenyereza n'abakurikiranirana hafi basketball babona ko hagiye kuba ihiganwa rikomeye cyane bivanye n'uko imirwi yiyubatse inkuru twateguriwe na Desire Hatugimana ikigali mu Rwanda
imigwi umunani ni igiye kuzitabira ihiganwa ry'u Burundi rya basketball mu gisata cy'abagore mu gihe mu mwaka weze yari itandatu iyo nayo ni rumuri urunani Young Sisters Gazelle Gladiators Messager Ngozi Dynamo na Lesipo iryo higanwa rizotangura kwa gatandatu genkezo rya 15 ukwezi kwa gatatu n'imigwi yiteguye bihagije mu kugura abakenye barimo nabo hanze y'u Burundi imigwi mishasha nka Dinamo na Lesipo ije gukomeza higanwa kuko no mu bagabo iyo migwi buri mwaka igwanira ibikombe Dusenge Fiesta akinira umugwi wa Lesipo avuga ko yiteze higanwa rigoye yabwijwe ijya America uko bariko baritegura mu ntumbero yo gutwara igikombe
n'amatrainement arangwa no kwitanga kw'abakinyi kw'abakoci amatrainement abarimwo ingufu nyinshi arivyo binaduha icizere yuko mwino championnat tuzokwigenza neza tuzogira resultat nziza harimwo kwitanga kwinshi mwino championnat kuri pari y'abantu bariko baradushigikira biriko biratumotiva ego biko bituma twumva twokora kugira ntituzobatenguhe
Naniyo nkuru Elsa yahoze mu mugwi wa Gazelle ubu akaba agiye gukinira Dinamo amenyesha ko biteze akarusho haba mu gukina no mu mishahara
kuba imigwi yiyongereye ni avantage kuri twe bw'abakinyi kubera hadacaba ama match menshi plus ama match menshi niko umuntu atera amenyera imikino ugasanga arakomeye physiquement techniquement byose ngene ugasanga arevoluwe ngene aradugije niveau yiwe ikaja hejuru ekipe z'abahungu zirinze zizana z'abakobwa baca babishiramo uburyo rero hari abakinyi bagiye kuronka ama opportunite usange barabaye nka bamedora twumva nyene birabaye nk'umwuga irababeshejeho baragize ico bashika ko baragize ico bakura mu muri yo basket
Nadine Kamaliza yakinye basketball bakaba ari mu ndongozi za Young Sisters yiteze higanwa rikomeye akizera ko abakunzi b'ubwo rukino baziyongera kubibuga
Iyimigwi y'abagabo ikomeye itanguye gushinga imigwi y'abakobwa novuga ko vyerekana ko uguhangana kuri mu bagabo ushobora gutandukira mu bagore ivyo navyo bizotuma tubona inkino nziza cyane kandi zibereye ijisho mu bagore tugiye gutera imbere kuko iyimigwi ikomeye abafana baba benshi ku kibuga bikanatuma novuga ababigeme bacu bitanga kurusha uko bahora twebwe abagore dufise umwizero ko natwe novuga ihiganwa ryacu ryarose n'abarifata mu mugongo rigiye komera
abamenyereza nabo nyene biteze higanwa rigoye Josué haragakiza yabwijwe ijya America ko bagiye guhura n'akazi katoroshe ariko ko biryoshye kumenyereza abakinyi bahembwa atabibazo by'amikoro bafise
akarusho bizogira tusanga bari ishura aho yiga mu universite kubafatira inzu kubarihira amaratio ibi na majorité des équipes féminines bizahemba abakobwa ariko nk'ubu presque toutes les 5 équipes za mbere ziriko zirashiramo uburyo ziko zirahemba cyongeye muri ivyo nuko nubaronse sponsor nshasha y'abazobafata inkinzo assurance nizo sponsoriza ligue féminine urumva ko hari intambwe kubige me
uwo mumenyereza akizera ko numugwi serukira gihugu uzovyungukiramwo
equipe nationale igiye kuronka abakinyi kora bazoba ari kubararonka umwanya muhinshi wo gukina kora ama equipe yagwiriye ama equipe yagizwe mu buryo mazo baziryoshe si Young Sisters zokina gusa na Gladiators hazoba ariho dynamique rakina hazoba ariho resipi rakina ifise le meme zambitions zo gutwara igikombe ha ama equipe nationale ivyuka muri yo competition muri yo pepiniere two turaduza abana uko ama championnat y'abakobwa ashikwa gumujyo niko abana babihurumbira tugasanga two turaronka gwaruka uja muri equipe nationale rukomeye uri kugwego go hejuru
mu mwaka uheze igikombe cyatwawe n'umugwi wa Gladiators Desire Hatungimana Kigali ijwi rya America
Desire Hatungimana urakoze muri gisata cha sport mu Rwanda no musi tubabwira bimwe mu vyaranze amateka ya ekipe y'umukino w'intoki ya Kigali Volleyball Club duhe ikazi umenyesha makuru ya Jean-Claude Munyandinda kugira ngo atubwire amateka y'ino ekipe
Muri volleyball yo mu Rwanda iyo uvuze ikipe yitwa Kigali Volleyball Club KVC abenshi barakangarana abakangarana kurushaho ariko n'abakunzi b'amakipe ahora gahanganye ni ikipe yitirirwa umujyi wa Kigali kuko KVC yari yarahindutse kasongo yihwa mu myaka nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda kugeza mu ntangiriro y'imyaka ya za 2000 nkuko tumaze kubimenyera muri izi gahunda zo kuvuga ku mateka y'amakipe yanditse izina twifashisha abagize uruhare mu bwamamare bwayo
Kigali
Mbese Kigali Volleyball Club KVC yavutse ite igisubizo turagihabwa numwe mu banyabigwi bayo Alphonse Bayingana uri mu bayifashije kubaka igitinyiro twibuke ko uyu Bayingana aherutse kutuganirira no kwikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya Groupe Scolaire y'Ubutare yakiniye akanayibera kapiteni
KVC twayishinze
muri mirongo icyenda na kane mu kwezi kwa munani twatangiye gukina volleyball nyuma ya jenoside ari abasivili bari bari Kigali bamaze kurokoka ari n'abasirikare mu babohoje igihugu dukina twembi na n'intwari y'abakanadiye tumaze gukina nibwo twavuze ariko ko dukoze ikipe imwe turabakinnyi benshi mureke dukora abiri abasivili tujya ukwacu abasirikare baguma ukwabo abasivili tugiye ukwacu nibwo twicaye turavuga ngo reka dushake iki uko twita ikipe ikipe yari igizwe rero n'abantu bakinaga mu makipe atandukanye bavuye muri za universite bavuye muri groupe avuye mu makipe y'abasivili ari Kigali ahangaha nk'ikipe ya Beneri ikipe ya Militransco na Electrogaz ababashije kurokoka bose b'abasivili bakora kavisi Kigali Volleyball Club itangira 94 mu kwezi kwa munani
hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane n'umwaka w'ibihumbi bibiri na kane ikipe ya Kigali Volleyball Club yabayeho mu buzima bw'insinzi n'ibikombe ku buryo nyuma y'imikino yayo ababaga batakurikiye uko yagenze babaga barimo kubaza ngo ese byarangiye kavisi itsinze amaseti atatu kurangahe
hari n'ahantu twageze twajya gukina nk'ibutare cyangwa hanze ya Kigali wagaruka Kigali umuntu akaza kubaza ngo ni kurangahe kuko muri volleyball iyo utsinze ugira amaseti atatu twamaze ikindi cyane bakubaza ngo ni kurangahe bakubaza ngo ese watsinze atatu ku busa cyangwa kuri imwe cyangwa kuri abiri utsinze bari bazi ni iyande igisigaye ni ukumenya ngo ni ku maseti angahe
ikipe ya kavese mu gihe yari ihagaze neza mu kibuga yari ifite abafana benshi baruta kure abakunzi bamwe mu makipe y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu Rwanda urutonde rw'abakinnyi bakomeye banyuze muri Kigali Volleyball Club ni rurerure cyane gusa mu mazina yaranze amateka y'iyi kipe ntabwo waburamo Alexis Mbaraga Alphonse Bayingana Alexis Rurisa Emmanuel Muyombano Cassius Isibo Savio Salama Boneste Harerimana Teofili Minani Jean-Luc Ndayicengurukiye Emmanuel Bagaragaza Jean de Dieu Masumbuko Pierre Marshall Kwizera Yakan Lawrence Christophe Mukunzi Eric Nsabimana Benjamin Kangabo n'abandi ese ibanga ry'insinzi ya buri gihe mu ikipe ya Kavese ryari irihe twumve uwabaye umutoza wayo igihe kirekire Jean-Marie Nsengiyumva
urebye ibanga ryari komeka dufite nuko ibyacu byari nk'ikintu cy'umuryango cyane famiye abantu bakundana cyane ku buryo mwajya no mu kibuga rwa rukundo mwarujyana mu ishyaka ugasanga mwese muhahuriza ahantu hamwe urumva twahurizaga muri cyane kuko n'abantu bari baziranye babanye igihe kirekire nta gihembo cyabaga ntaki motivasiyo nyine yabaga irimo byabaga gutsinda nta kindi ugamije utsindwe ba motivasiyo yindi ituma abantu bashaka iyo ntsinzi
urwo rukundo rwaranze abanyamuryango ba kavese nirwo rwakomeje guherekeza iyi kipe kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubwo yatangiraga gusubira inyuma kubera ibibazo bya mikoro kugeza na n'ubu umuryango wa Kigali Volleyball Club uracyashima ubwitange bw'abayiyoboye barimo Epa Ngendahimana na Stanislas Ruhinja ndetse n'abafana bayo bamagara ntunsige babaga bayobowe na Claude Kwizera wabaye icyamamare mu mukino wo gusiganwa mu mamodoka muri iki gihe Kigali Volleyball Club iracyakukuza ariko kubera ubushobozi buke isigaye yarahindutse insina ngufi mu kibuga mu ruhando rw'amakipe y'icyiciro cya mbere inkunga ituruka mu buyobozi bw'umujyi wa Kigali yafatwa nk'igitonyanga cya serumu ugereranyije n'amikoro abakenewe kugira ngo ikipe ibeho ibindi nabyo byatumye bamwe mu banyamuryango ba kavese bacika intege bafata umwanzuro wo gukuramo akabo karenge amateka akungahaye ku ntsinzi no ku bikombe muri kavese ntabwo yagarukiye ku ikipe y'abagabo gusa Kigali Volleyball Club yigeze kugira n'ikipe karahabutake y'abagore yabayeho kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na karindwi kugeza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kane muri amwe mu mazina y'ingenzi y'abakinnyi bakanyujijeho mu ikipe ya kavese y'abagore twavuga Gertrude Kubwimana Theodete Dusabemungu Claudine Uwamahoro tutibagiwe Alice Umuringa umuyobozi wa Komite National Olympique y'u Rwanda muri iki gihe Jean-Claude Munyandinda Ijwi rya Amerika i Kigali
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda aha niho rero duce dusozerera igice cya mbere cy'ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri kano kanya kuri mikro no mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Diane Ninahazi yabateguriye yongera bashikiriza amakuru y'uno wa mbere turaza kongera mu makuru yo ku mugoroba
Sangue e